ahani ukiraro cy'uruzi nyabagere muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abahungu b'imisore n'abagabo bakibasha mu gatondo ho kuri uyu wa mbere bariko bazibura ico kiraro cha cyuzuyemo ibiti binini binini byakwezwe n'urwo rubuzi biva mu misozi hanamiye Bujumbura iruhande y'urwo rubuzi ishuri rihari ryari mu kidengeri utu twana tuduhungu twasanze tujumaraniwe tutari bushobore kuja mu masomero
yumva nabi kubera amashuri yacu yononekaye twahora twiga neza kubera uyo muferege wo ngaho utwara amazi buke buke n'undi bari badushiriye ngaho wahora utwara amazi ucura iyo nyabagera ikiruzura amazi yinjira mu mashure ayandi yinjira mu biro ayandi yonona ibitabo byacu ibyo twahora twigirako none ubu numva nshavuye cyane kubera uno munsi nisinize
numva meze nabi kubera amashuri yacu yatwarwe
iyo nyabagera kira mu isi yose imaze kuba inshuro gatatu isesa amazi muri aya mashuri
nta mwaka uhera nizeye imvura itaguye ngo itwonone
hirya yaho muri karitsiye ya Carama naho amazi atari make yayuzuyemo ivyondo hamwe n'amazi abahaba bemeza ko baterwa n'amazi aburi nzira kubera umufurege wagenewe kuyatwara udatunganijwe neza
haraguye imvura nyinshi irabomora mu mafondasiyo arinjira mu nzu no mu rugo hose murabona ko turiko turayora n'amafoso butike yose arunzura amatoilete arababusha twaryamye inero de mata musaha hindu z'ijoro twasohoye ibintu turanikira hanyuma tusha turasasira abana muri sana
amazi yaduteye si imvura yaguye hamucarama n'imvura yaguye hariya ruguru mu misozi amazi acazana na akuzi bita gasenyi gaca karata umurongo aho kahora gaca amazi yarinjiye mu nzu arononi ibintu hariho ibyumba bitatu aho amamatera cyane cyane n'amakaye y'abana hamwe n'impoto z'abana byose twasanze byagiye mu mazi
iyo tubona ava hariya ruguru mu gatunguru
abanyagihugu bamwe bamwe bo mu buraruko bwa Bujumbura bemeza ko iyi imvura ikuvye baca batangura kuziyanga
utangura kuganya urabona ko twashizeho ibifuko byo kuzibira mu gaburumba byararenzwe amazi agaca hejuru yandi agaca mu mafondasiyo ya protein n'ibyama bitugendera ku mwejo hoho ibyabaye ibindi bindi
ah mucarama turamerewe nabi cyane kuko iyi minsi yo simvure kuvye izananye ku musozi aha byitwa ko tuzadutwagwa ubunyene kandi si ibintu bitanguye buvuba biramaze imyaka ine mugabo ntitwabona igikoreka baguma batwizeza gusa ko biri mu mugambi bigira bikorwa
naha kabikatamenyerwa bamwe mu babahakunda guterwa n'imyuzuro rira basana bama bayiteze
si ibintu byo kuvuga aha abavyeyi bafisiye basura kurungika abana bamaze kubatwara handi abafisa amamatera nayo ari hasi arayazovye nta kundi bagira abantu bararabahagaze murabona ko bariko barayada nuburiza kurenga bariko baradaha urabona ko umuyagirizo uje kubutugira dutwago mu kanya gatoya nta nyinshi tugira urabona ko turabanyagihugu batoyi tugifise ingorane y'uruzi ruca hagati muri karti
abatewe n'amazi basaba leta kwihutira gutorera umuti kibazo cyabo
iyo twasaba leta kugira ikikoze hariyanya igaca umufurege amazi akagenda muri hariya agatanga inzira kugira dushobore natwe guhemba kuko urabona ko umwanya n'umwanya amazi ashobora kutugwako amakrotire yoyo n'isaha n'isaha tukabona tuguyeko
twasaba inzego zose yuko bodufasha bakavugana n'abateguye gukorera ibarabara bakabinyarutsa abategetsi nka bose barabibonye barabonye ko ari ngorane mugabo uko umwaka uhera baravuga ko bagiye kubikora mugabo turabona yuko bariko bakwega amaguru mugabo turizeye yuko izi ngorane ziriko zirashika zoba ari za nyuma kuri uyu mwaka
musitanteri wa komine ntango arabahumuriza kuri uyu wa mbere yari yaroye kuraba uduce twababaye kurusha ahandi Edipor Hakizimana
musanzwe kandi cyo kibazo cy'imirimo ya leta na butipe bariko barondera ko bashobora koze kugira ngo bubake ni frege minini minini itwara amazi ibyo amazi ntari njye ndanjye kubona amazi kandi ibyo bizokorwa vuba n'ubundi na Banque Mondiale iri kwiratufasha muri icyo mucyo bikorwa bimwe mu bikorwa biko birakorwa kinyango mu bikorwa kogwa nyabagire birakorwa n'ahandi ku Carama na Gasenyi bariko bikorwa bya amazi bitangira
musitanteri Hakizimana navuga ko umuntu umwe yoba yarahitanywe n'imvura yo kuri uyu w'Imana
ari umumotari yaratwaye umwana ku ipikipiki hanyuma aragwa hasi amazi yari menshi muri icyo gihe musanze ntiyabyitayeho cyane hanyuma umwana aratwarwa gushwe ntibaramenya ahari
ibiharuro by'imfatakibanza bitangwa n'igipolisi kijejwe gutabara bivuga ko amazi arenga 50 ariyo yononekaye kubera imyuzurira y'imvura mu buraruko bwa Bujumbura hari haheze indwi zibiri abantu 9 bari bahitanywe n'iyo myuzurira amazu yaba 800 arabomoka mu ntara zitandukanye icyo gihe ubushikiranganji bwo gushikirana bwari bwavuze ko abantu barenga 1000 ariyo bakeneye imfashanyo Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.